Zambia, Samiranga.
Abakuru, makuru makuru yaranze none.
Mwiriwe mwese muduteze yombi, kaze mu makuru, makuru makuru yaranze indwi turiko turasozera kuri radio Inzamba gateka kawe. Kandi dusabe nicengiye kwabashikiriza sangwe ikaze.
Urakeneye kumenya makuru y'imvaho? Umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org.
Tuyahere muri politike. Ku munsi wa kane igenekezo ya 13 Gitugutu n'imyaka 61 yari rumanye umugani wa Ludoviko kwa Gasore agandaguwe. Abarundi kuri iyo tariki bakaba bamwibuka. Mwiragiye asigiye Abarundi hari jambo ryiwe yavuze mu mwaka w'1961 risa n'uko ridasaza. Aho hari igihe umugambwe Uprona watsinda amatora ya mbere abereye mu Burundi. Ibyo yavuze byose byasa n'uko yariko akebura ibiba kugeza muri iyi myaka. Icyo gihe yavuze ko intsinzi ari y'Abarundi bose kandi ubutsinzi atwarira bose ku neza ya bose. Twumviriza agace k'ijambo ry'umuganwa Ludoviko kwa Gasore.
Uyu munsi Uprona yatsinze itsinda kuko mwabishatse mbere igiye gushinga leta y'u Burundi. Ariko rero muri iryo tora uwatsinze n'uwatsinzwe n'Abarundi basa basangiye intara bakagira umwami umwe. Naho nyine badasangiye umugambwe u Burundi burabakeneye bose. Nico gituma inshuti zanje intsinzi y'uyu munsi atari intsinzi y'umugambwe. Uyu munsi hatsinze amahoro, hatsinze iteka n'itekane ry'u Burundi. Kuko nyene ahatagira ubukuru nyabwo hatagira iteka ntihagire n'itekane. Ahatagira ubukuru nyabwo ntihaboneka amajambere. Igitsinzi uyu munsi kandi ni demokrasi y'ukuri, demokrasi nk'uko Abarundi bayumva kandi bayifuza. Namwe murazi ko icyo Abarundi bifuza ari ubutungane bw'ukuri.
Mu mwuga y'imitsi yabereye kuri Katedrali Regina Mundi, Musenyeri Javier bashimiye ubusa yasabye abategetsi b'igihugu gukurikiza iragi rya kwa Gasore we yashyira imbere ubumwe bw'Abarundi. Abasaba kuvavanura n'amacakubiri yaranzwe mu Burundi muri kahise no gushyira imbere ibikorwa. Tega matwi Musenyeri Gervais bashimiye ubusa.
Iyo turiko turiyumvira abandi bo muri kahise murabizi biratworohera kubona ibi bakoze mbere no kubacira urubanza rubereye kuko tuca tubona yuko bameje kandi by'ukuri babarameje. Ariko none twibaze uko aho n'ijambo ry'Imana rimerezwa kudushikana. Twibaze none uko kubona ibi byabaye muri kahise ubwo biradufasha kutaba nkabo. Ubwo Yesu yoza asanga turi mu byo turimwo ndiyo hava tubwira ati namwe mumeze nkabo mu gihe cya kwa Gasore. Ubu nta basaza ba kwa Gasore mungure tuba tubandanya dutoteza cyangwa tudatahura mu migambi yabo dukumira kumbure mbere turongera no kwikiza kandi ibyo byose tukabigira twibwira ngo no gukura ibyatsi mu kayira kugira ngo turengane. Icyiza ni uko kwa Gasore n'abandi baba bameze neza ntibarongera kurira nk'abandi mbere. Kwa Gasore ntiyari umuntu yagenda ngo agiye aratanga ibintu hirya no hino, yagenda agomba gucisha ubwenge abantu ni muje hambe murafise amaboko Imana yarabahaye ubwenge murafise naho mukorera ibyo mubwiza gukora ni muje hambe mwebwe nyene mubyirondere kuko iyo wirondereye ikintu n'ukuri kiraguhimbara kuruta ibinganiki bashobora kuguha kuko iyo baguhaye ibintego n'ikintu urashinzwe bakinguruka mugabo arahava akajya mu gacima ati ndoneje ko mbakije muri ubu buzima. Rero kwa Gasore kutyo yacarondera uhite kakumva abantu kuko bafise iteka muri bo kuko bashobora kwiyongera ibibatunga.
Mu gati ya kazina muntu urongoye urwego rw'umuryango w'ibihugu bya Afrika rujejwe gati ya ka muntu KDHP asaba leta y'u Burundi gukingira abaharanira agati ya ka muntu bagera kuri 12 bagiritswa kugira uruhara mu gushaka gutembagaza ubutegetsi muri rusama 2015 ivyo biri mwikete komisari Remy Ngoirumbu yandikiye umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye mu gihe yitezwe muri kuno kwezi I Banjul muri Gambia ku cicaro c'iryo shiramwe rya Afrika inama iraba agateka ka muntu muri Afrika iyo dosiye y'imiryango y'abahaniye agateka ka zina muntu mu Burundi ikaba iri mu yiteze kwigwa niyo nama inkuru tubaza Evelyne Mukeshimana
muri iryo kete ryo kwa 29 z'ukwezi kw'icenda guheze urongoye igisata cishiramwe gy'ibihugu bya Afrika kijejwa gateka ka muntu CADHP mu mfunyapfunyo yandikiye umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye amusaba gufata ingingo zibereye kugira kingira ubuzima bw'abaharanira gateka ka muntu 12 bakiriwe imanza zo guherayo zitisunze ubutungane agakingira n'imiryango yabo n'abashingwa manza babo babahagararira mu butungane Commissaire Remy Ngoirumbu arongoye ico gisata asigura ko igisata arongoye citeguye kwiheza ibirego byatanzwe n'ishirahamwe rikingira abaharanira agateka ka muntu mu karere k'ibihugu bihanamiye Afrika y'ubuseruko harimo n'u Burundi Defenders yitwa ivuga ko abo bagabo n'abakenyezi barimo abamenyeshamakuru n'abandi bari mu mashirahamwe yigenga bashizwe mu mugumwe wabo bise abapucisti ni kuvuga abashatse gutembagaza ubutegetsi bacigwa n'urubanza batabanje kumvirizwa CADHP yongera ko kandi ko n'abashingwa manza babo batemerewe kwinjira mu Burundi ngo babahagararire imbere y'ubutungane uyo arongoye igisata cy'umuryango w'ibihugu bya Afrika byijwe agateka ka muntu yibutsa ko mu masezerano yawo yo mu mwaka w'2020 amareta yateye ku mukono avuga ko igihugu citwariwe gisabwa icegeranyo cacu ku kirego citwariwe ko ivyo navyo bigakogwa mu minsi arenga 15 mu ndwi rero igiye gutangura niho yitezwe ko leta igira icishikirije kuri abo baharanira agateka ka muntu bagera kuri 12 bari mu buhungiro inyuma yo gucika urubanza rw'umunyororo wo gufunga ubuzima bwabo bwose ico bahugwa hanini nuko bari bateye kubiri n'ikiringo ca 3 ca Petero Nkurunziza caho nyanze ibwirizwa shingiro ry'u Burundi n'amasezerano ya Arusha y'amahoro no kunwanisha Abarundi
ndamushimire Evelyne Mukeshimana impunzi z'Abarundi bahungiye mu gihugu ca Tanzania zitegerezwa gutahukanwa mu gihugu cabo byashikirijwe n'umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu wo mu gihugu cya Tanzania mu nama igira 23 y'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU iriko ibera I Geneve mu gihugu cy'Ubusuwisi inama yatanguye ku munsi wa kabiri iza gusozerwa kuri uyu wa gatanu avuga ko ivyo vyumvikanywe ko n'impande zitatu arizo igihugu cy'u Burundi Tanzania n'igisata giserukira HCR muri Tanzania ivyo bikaba byamirizwa n'urunani rw'amashirahamwe aranira agateka kazi na muntu n'ak'impunzi ziri mu makambi CVDHVK ubwo runani ruvuga ko hataragera ko impunzi zitahukanwa ku nguvu kuko agateka kazi na muntu mu Burundi kaguma gahungabana inkuru ya Pia Gahungu
uwo mushikiranganji Hamadan Masauli yamenyesheje muri iyo nama ko hamaze kuba umwumvikano hagati y'igihugu cy'u Burundi n'ica Tanzania hamwe n'igisata cyabonye kijejwe impunzi HCR Izo mpande zose uko ari zitatu ngo zirahuriza ku itahukanwa ry'impunzi z'Abarundi tumwumvirize
izo mpunzi ziri Kiruma zitegereje gutahukanwa baramaze kubimenyesha n'amakungu ku by'ukuri umugambi wo gutahukana impunzi z'Abarundi barawumvikanye n'impande zitatu ni ukuvuga igihugu cy'u Burundi igihugu cya Tanzania hamwe n'igisata kijejwe impunzi HCR
Ariko rero mu runani rw'amashirahamwe aharanira agateka ka muntu n'ak'impunzi ziba mu makambi CDHVK barateri ivyatsi ivyo vyashikirijwe Leopold Sharangabo icegera c'uburongo y'u runani avuga ko harimwo ibihushane hagati y'ivyashikirijwe n'ivyibonekeza ku mpunzi agasaba nyabona makungu kubandanya afasha impunzi z'Abarundi ziri muri ico gihugu nawe nyene tumukurikire
imvugo tubonamwo ihushane byinshi kuko aravuga ko igihugu bikwiye gukora ibishoboka byose kugira ngo ibintu mu Burundi bisubire ku murongo ibintu mu Burundi bisubire kumira neza bivuze ko kubwiwe nabona ko mu Burundi ibintu bitameze neza ariko ku rundi ruhande ubushikiranganje arongoye buca gutegeka impunzi buca buburabuza impunzi bazitegeka gutaha bakabatahukana ku nguvu babwira ko ibintu byose mu Burundi bimeze neza urumva ni imvugo ubona ko zihushanye ikindi arasaba makungu kufasha igihugu cya Tanzania kugira ngo gitahukane impunzi kuko izishakiye. Ariko siko bimeze, impunzi muri Tanzania ntizitahuka kuko zibishatse. Impunzi ziragirwa nabi, zirapakirwa imiduga, bazishako amakosa yari yose kugira ngo bace bataha. Igihano muri Tanzania uyu munsi ku mpunzi ni ukuzitahukana. Hari impamvu rero twebwe muri Federasi dusaba ubwa mbere Leta ya Tanzania kureka impunzi nyine ikihitiramwo ibijyanye no gutaha, akaba ariyo ifata inyigo yo gutaha canye n'indi bona by'ukuri ko itagishoboye gufasha impunzi z'abarundi ziri muri ico gihugu, igasaba ahubwo amakungu kugira ngo izo mpunzi zivanweho zijanwe ahandi zishobora kuronka amahoro n'umutekano mu bihugu bashobora kwakirwa neza. Turasaba kandi rero no ntayo makungu nyine cacane biciye mu ishyirahamwe HCR ko bandanye bashyigikira impunzi z'abarundi kugira ngo ibijyanye no gutahukanwa bibe ari ibintu by'ukuri biboneka ko ari gutahukanwa ku bushake ahubwo atari gutahukanwa ku nguvu, kandi banafashe kugira ngo naho muri Tanzania impunzi zihagire amahoro n'umutekano.
Twibutse ko impunzi z'abarundi zahungiye mu gihugu cya Tanzania atagahengwe zigeze zironka kuva mu 2015 kuko hakoreshejwe uburyo butandukanye kugira ngo zitahukanwe ku gushaka canke ku nguvu. Amashyirahamwe aharanira agateka k'impunzi ntiyigeze ahengeshanya kwerekana ko hariho abishwe, abanyurujwe, abafunzwe, eka mbere hariho n'abatahukanywe ku nguvu.
Inzamba.
Abasirikare barenga 60 benshi muri bo ari ibisongerezi mu ntwara miheto bapfungiwe muri Bataillon Police Militaire i Bujumbura, bakurikiranwa ku busuma bw'amafaranga bwabereye mu biro bikuru bya gisirikare mu gisata kijejwe gutunganya imishahara y'abasirikare bita Bureau de Traitement BT mu mfunyapfunyo. Bafashwe ku itegeko ry'ubucamanza bwa gisirikare bita Auditorat Militaire. Amafaranga yibwe bavuga ko yaba harugwa mu miliyaridi zababa zibiri mu mafaranga y'amarundi. Inkuru twateguriwe na Jean-Marie Ndabashinze.
Abasirikare bafashwe bose hamwe barenga gatoyi 60 bakuwe mihingo itandukanye, abenshi mu bafashwe kiretse abakorera muri Bete ahahoze hitwa DCT n'abasanzwe bahemberwa ku makonti y'andi mabanki atari abahemberwa muri koperative ya gisirikare SECADEM, bose akaba bafungiwe muri Bataillon Police Militaire. Amakuru atangwa na bamwe mu basirikare muri PEM na Auditorat Militaire amenyesha ko mu gisata kijejwe itunganyo ry'imishahara mu gisirikare BET bita mu gifaransa Bureau de Traitement basanze hari amafaranga yibwe aharugwa ma miliyaridi. Ayo makuru nyene akavuga ko abasirikare bakorera muri ico gisata bagwiriyemwo abahoze mu migwi igwana bita ex-PMPA, bakaba barungika ku makonti y'abasirikare badahemberwa muri koperative ya gisirikare SECADEM amafaranga aharugwa ma miliyoni nyene kone, bagaca bamubwira ko yoja kurabikuza ngo kuko ari umuntu yarabaheraniye yabishuye, ariko kuko yategerezwa kuyacisha kuri bank ngo badafise konte muri iyo banki bashimye kuyacishiwe, bagaca baheza bakamwemerera ubundi burusho mu gihe yo yakura kuri konte akayabaha mu ntoki. Ayo makuru nyene abandanya avuga ko byagiye kumenyekana cyane hari ugiye muri imwe mu banki y'ubudandaji i Bujumbura agomba gukura kuri konte we amafaranga angana miliyoni 400 amafaranga y'amarundi, kubera byasaba uruhusha rutangwa n'ibanki nkuru byavuye bigorana, akaba ari naho hatanguriye amatohoza ku nkomoko y'ayo mafaranga. Abasirikare babandanya bamenyesha ko abambere bafashwe ku munsi wa 4 w'indwi iheze, kandi ko ari abasirikare benshi bariko bararondegwa mu boba barafashije canke barakoreshejwe muri ubwo busuma. Muri iki gihe muri Bureau de Traitement akorera ibisongerezi hose harugaye. Bivugwa kandi ko intwazangabo itwara ico gisata umwanya wariwo wose nawe ashobora gufatwa. Radio Inzamba agateka kawe twaronde Colonel Floribert Biyereke avugira igisirikare cy'u Burundi ngo agire ico ashikirije muri ubwo busuma buvugwa bwabereye mu biro bikuru bya gisirikare mu gisata kijejwe gutunganya imishahara BET ariko nitwashoboye kumuronga.
Jean Marie Ndabashinze ni intambwe nziza ko ubunyonyezi bwabaye mu biro bikuru bya gisirikare cy'u Burundi bwashizwe imbere y'ubutungane. Ibyo birashimwe n'umusesanguzi mu bijyanye na gisirikare Gracien Rukindikiza, asigura ko igisata kijejwe iby'imishahara mu gisirikare cogwiza ibyo gusuzuma uko amafaranga yakoreshejwe, ibyo bita audit mu gifaransa, kugira amenyekane aho ubusuma buba bwabereye muri urwo rwego. Dukurikire Gracien Rukindikiza.
Bisanzwe ibintu byabaye byo kugira ngo banyuruze amahera angana gutyo ni ibintu bitangaje mu gisota, cyane cyane ibintu byerekeye imishahara, kuko imishahara hariho ibiro ibintu bita biro de traitement BT, ari byo bifite n'ama ordinateur bakoresha neza, mugabo urumva yuko baheza bagatwara amahera y'abantu baba bapfuka yuko bahari cyangwa batahari batari muri gisoda, bagira nk'imishahara itatumbereye. Ibyo novuga nuko hari abakozi bamwe mu gisoda cy'u Burundi basigaye bakurikiza rwose ibyo muri Congo. Abakongomani abakuru b'igisoda ni bavuze ko bafise muri Kivu abasoda bashika 20,000 ariko baragwanya M23, hanyuma bakaronka amahera kuriya abo bantu n'ibikoresho, mugabo agaca babirya bakuru, hanyuma Tshisekedi agiye asanga hari 5,000 gusa. Mwarumvise ko yakuriye n'umukuru w'intwazangabo muri Congo kubera cyane cyane ibyo. Uburundi nawe urumva yuko hari ibyo bigana kugira ngo bagwize abantu abahembe iyo mishahara, nibaza yuko atari bose babakuru, hariho bamwe babigize. Icyiza ni uko baciye babahana, nico mbona umuntu yoshima rwose kubona barabahanye. Si ikintu umuntu yovuga yuko cyari gikikijwe na bose, iyo gikikizwa n'abantu bose ntibyari gushoboka ko babahagarika kuko bari kubakingira ikibaba. Icyo umuntu nibaza yohanura cyane cyane ni uko yosaba ko hoba ibintu bya audite mu gisoda ikagirwa n'ishyirahamwe, ikintu kivuye hanze y'igisoda kirahaba neza ibintu ngene bikoreshwa. Si ibintu by'amasokere y'igihugu gusa, amabanga y'igihugu y'igisoda imbwabo buraba amahera ingene akoreshwa, kuko hariho ibintu birimo igipfungu nk'amahera yo muri Somali n'ibindi, bararabye ibyo nibaza ko bahita bakajya kuraba nene amahera yo mu bindi.
Ni kuri inkuru ivugwa ku busuma bwabereye mu rwego rw'isirikare cy'igihugu. Duce dusozera ko ano makuru yaranze inondwi kuri radio Inzamba Gateka Kawe. Ndabashimiye ko mwaduteze yompi, mwari kumwe na Kabindi Usabe naho ubutaha.
Inzamba.
Inzamba irasamirana.
Makuru yaranze inondwi.